mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Mwiweneza nchuti, muteza matukubigane uzizu gya Amerika, risamila ni Washington DC, mukirundi no mukinyagwanda, tuigene kerezo gya chumi na rimwe ukwezi kwa kane kwa bibiri na chumi ni ndwi, mlistu gya chumi no munane, mulikuma na jowe diani na hazwe, dongo ibigane rovzi no mganya.
Usanga likora sega, ahetru yoya, afisa wanda wanda, tuchangye wane, basumba na gira na meza tana tano, ukabudu teono umoru we kuhiki. Awana yungo uzima nivyo vini ukali, akomei, awawandu mwote, nivu, tuwarongisi, duha wabuna matari.
Uyu ni Terence Ntahiraja umwunganizi akaba n'umuvugizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ku kibazo c'abantu bava mu ntara zitandukanye z'u Burundi baza gusega mu gisagara ca Bujumbura icabanyedini bagona ku ico kibazo mucumva handi hato hagataho abana babatwa bahungiye mikambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania bariko baraheba amashuri ku bwinshi babitewe n'ubukene navyo turabigaruka ko handi hato hakurya amazi ibitigiri by'abanyororo banyongwa byaragabanutse cyane. Ariko imbere yayo makuru y'ijya nino ndabemereye mbanze ndabwiriye muri make ku ikambi impunzi n'abimukira yahitwa Grand Sainte mu buraruko bw'Ufaransa yarimwo impunzi zishika ku 1,500 zigizwe n'abayisilamu bo mu bwoko bw'abakurde bo mu gihugu cha Iraki yarayihira tokombera isigara rumunyota abantu barenga 10 barakomeretse nkuko vyashikirijwe n'abajejwe kuzimya imiriro muri iyo ntara ya Grand Sainte. Amakuru ava mu bajeje intwaro muri iyo ntara avuga ko intandaro y'uwo muriro ari uruhagarara rwadutse hagati y'Abanyafghanistan n'Abayisilamu bo mu bwoko bw'Abakurde aho abashika batandatu bakomeretse cyane. Ku mugabane wa Afrika muri Sudani yumanuka abantu bashika 16 baraye bishwe n'akagwi k'abantu bitwaje ibigwanisho kica abanyagihugu kabahora moko yabo ababibonye begeka ngo bwicanye ku kagwi kitwaje ibigwanisho gashigikiye leta yo muri Sudani yumanuko hishamwe impuzamakungu ONU yatangaje ko abakozi baryo biboneye maso yabo ibiziga birenga 10 mu bitaro hamwe n'abantu bo mu bwoko bw'abaluo n'abaferti bakomeretse cyane abava muri ubwo bwoko akaba ndetse ari nabo bahigwa ruhongo hishamwe impuzamakungu ONU ryamye rigabisha akatari gake kwashobora kuba ihonya bwoko muri Sudani y'umanuko. Kumugabane wa Amerika naho ubutungane bwa leta zumwe za Amerika bwanyonze abanyororo 32 mu mwaka wa 2016 ni mu gihe ibitigiri vyabishwe muri ubwo buryo vyagabanutse ku isi ku bice bigera kuri 37%. Ivyo vyatangajwe n'ishamwe riharanira gateka kazi na muntu ku isi ejo Amnesty International rifise icicaro i Londres mu Bwongereza. Umunyamabanga mukuru wa Amnesty International Salih Lacheti iryo gabanuka ryo kunyonga imbohe yavuze ko ayicizere kubaharanira agateka kazi na muntu. Muri rusangi Amnesty International itangaza ko abantu bagera ku 1,332 aribo banyonzwe ku isi muri 2016 ni mu gihe muri 2015 ibitigiri by'imbohe zanyonzwe byashika ku 1,634. Ajijuki Amerika mutwumvira ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana ku FM 104 n'ibice 3. Urashobora kandi kumviganiyo vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ari uwezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com no ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara mukurikira muri mwikambi ya Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe tuanze tunyarukire mu ikambi ya Rusenda iri mu majepfo y'intara ya Kivu muri Kongo ari impunzi izwi ku izina rya Minani Michelle iba muri village y'umunani yitavye Imana mu gatondo kuno wa kabiri biturutse ku nkuba ya mukubise gihe yaravuye mu murima. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo atugira byinshi kuri iyo nkuru.
Uyu mugabo witavye Imana uri mu kigero cy'imyaka 26 y'amavuko akaba yakubiswe n'inkuba igimvura yarimo igwa muri iki gitondo ahagana mu masaha moya n'igice ubwo yaravuye mu murima uri mu kibaya cya Rusenda aho yarasanzwe ahinga iyi nkuba ikaba yamukubitiye aho yari yaje kugama imvura mu nkambi muri village 9 umuyobozi w'agarara incabwenge ziba mu nkambi yo mu Rusenda ninazwe Marechal avuga yuko nyakwigendera wakubiswe n'inkuba yasize umupfakazi n'abana 4 andi makuru kandi avuga yuko Minani Michel yaba yarasanga ubugwayi bw'umutima bwaba bwabaye intandaro yo gukangwa n'inkuba agahita yitaba Imana nibizi Foste useruka impunzi z'abarundi mu Rusenda ubwo yaganiraga n'ijwi rya Amerika yavuze yuko ari bwo bwa mbere inkuba ikubise impunzi kuva bagera mu nkambi yo mu Rusenda mu mwaka w'2015 tubamenyeshe yuko umuryango nyakwigendera Minani Michel ubifashijwemo n'ishyirahamwe rya Save Children bari gutegura uburyo bwo gushingura uyu mugabo wahitanywe n'inkuba
umukuru wa village y'umunani yatangwa turuka kandi mwe yarafashije no kurongorio grade no kurumba ko barongozi barongorio grade umwanya tuheze yambwira yuko bagume bagane na mukiwe amarira yo yari menshi kuri mukiwe n'abana biwe kugira ngo bashike ku biro bya Save the Children ishyirahamwe cyangwa rigenye iby'imibano kugira ngo mu nkambi kugira ngo bamukorere itandukanye bongereye amahambane n'iteka
Vedaste Ngabo kubw'ijwi rya Amerika mu Rusenyi
urakoze Vedaste Ngabo tukiri rero mu makambi na inabice ku masonga hari kibazo cyo kwiga ku bana babatwa bari mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania ubukene ni kimwe mu biriko birahebesha abana babatwa amashuri nkuko muvyumva mu ino nkuru ya Leonce Ngabo akwejwe rya Amerika mu ikambi ya Nduta
bari bafite indoto nk'abandi bana abo nabana b'abarundi bari mu muryango w'abatwa bahungiye mu kambi y'impunzi Nduta muri Tanzania
urashobora kwiga ugatsinda ukaba nk'umwigisha wo umuprezida wo ukaba nk'indi ntwari
urashobora kwiga amashuri ukatsinda ukaba umwigisha ukaba umuganga ukaba no mu zindi nzego kandi zikomeye kandi ugasanga urarose akazi utandukanye uri mu twakazi ukiga ukatsinda na urumba amahoro kubera bamwe bamwe badakunda gutsinda amashuri kubera izo ngorane
ibyo byifuzo byabo bisigari nk'indoto ku bana babatwa muri iyo kambi ku bahungu nko ku bakobwa abatari bake mu bana bo muri uyu muryango ukwiga bitera bibananira soko badaciye ubwenge ubukene barimwo aha mu kambi y'Induta nibwo buri mu bituma bakuraho bagaheba amashuri inzara ubwa mbere uyu mubyeyi ijwi rya Amerika rya musanze imbere y'umuryango iwe abana bose babiri nta numwe akijya kwiga uyu mubyeyi ari mu mubabaro
ingorane zatumwe batabandanya amashuri n'ubukene n'inzara nk'ubwa mbere nko mu mwuga nkora nta kintu mariye ubu ngize ngo ndabitware mu isoko nta mara ndabikura mwose kambika ku isoko nkagumiza iyo nyene urabona n'ubu ko ntakijya no kubiraba n'uko nabiraba cyo yabana nipfuje ko biga kuko ndungaha muhero urabona bicaye nta kindi kintu bakora atari kwigwa bicaye nga ukupfa umutuzi konyine cyo nipfuje yuko bajya kwiga nuko gusa mba n'ingorane fiso umwana araye ubusa uyu munsi akabwirirwa ejo ntazoza ku ishuri
abigeme bajya barahebye kujya kwiga hejuru inzara bavuga ko n'ubukene bw'agahuzu bubahanze igituma abandi banyeshuri babinuba
maze amezi ane ntiga kubera tutaronka impunzu zo kwambara tutaronka n'izo twifashisha urazi yuko waraye ubusa utoja ku ishuri turashobora nko kuja ku ishuri nawe urazi utameshe n'ukumeze ufise nk'agahuzu kamwe ko wirirwamo ugatwara no ku ishuri ukagenda utameshe abanyeshuri barashobora kukwinuba ati wewe ni igituma wewe utotuja impara ati wewe nk'umesa jena nisanzwe niga kubera umuryango wacu w'abatwakazi baratwinuba cyane mfite imyaka 12 niga mu mwaka wa 5 naheza amezi ane niga
kubera icyubahiro cy'ishuri
kubera tutaronka impunzi zo kwambara nawe tutwogenda ku ishuri tutameshe baratwinuba cyane
reka n'aka kana k'agahungu kahora kiga mu mwaka wa 2 kubura ibyambarwa nako nyene kabona ko bikabereye intambamye
aho dushire kubera ta mpudu gusa gahudu kamwe ndirirwa na muhira
aka kandi gahungu kiganiye ijwi rya Amerika kavuga ko kugira kaje ku ishuri bisaba ko bahe bagufungura
jewe ndo umwana wo mu majyambu w'abatwa mfite imyaka 14 sindonka impudu zo kuja ku ishuri niyo ababyeyi barimo barazihiga baguza ibyo twopokeye kugira baronke impudu njana ku ishuri nahone nyene twemera kurara ubusa
abo bana rero ingorane zabo ntibazigumizamwo barabyiganira baba bigisha cyangwa mbere n'ababyeyi babo ariko bavuga ko bibi mfa gusa izo ngorane rero zishikira abana babatwa nabigisha babo barazizi ariko kubw'uyu mwigisha umujyango w'abatwa yaganiriye n'ijwi rya Amerika ni ngorane basangiye muri rusangi n'abandi bana bose muri iyo kambi
naje nagerageje ndaraba ndabona yuko ibyo byose abantu bacu batwa ariko bariyita nabonye vraiment yuko bibereye mu hirurumba nibasinda bibazwa mugabo icyo gihe naye nagerageje ndaraba ukubuntu no begeranya kugira ngo umuntu abahimirize hata turabona n'ababyeyi bamwe umuntu akababwira yuko boreka abana babacu bakajya ku ishuri naho harimo ubukene ntangere ubukene buraboneka siku batwa gusa ndiko ndaraba amuhungiro vraiment abana bose hariho ubukene budasanzwe mugabo kuya nyine byari biri mu Burundi ino naho mu nkambi naho nyine niko bimeze n'ukuri nimba ubukene buriho ku bandi nyine abandi Barundi twaswaho birarenze
asaba abana n'ababyeyi babo gushinyiriza kubwiwe impera n'imperuka impera izoboneka abamenyesha ko aho bari nawe nyine haciye
ndibuka nkiri mu Burundi byaragoranye cyane kugira ngo nshobore kwiga kuko uretse yuko araho nasiba bakampiteko ngasiba tugashora inkono na mama twaja kure tugashora inkono byari bigoye ntibyari byoroshye aho se twakora mu bintu bitari byoroshye n'agahuzu nyine washobora gusanga ako ntonzemo kuva ku wa mbere ndagashyika ku gatandatu ariko ntondamo aina cyo gituma nagomba mpanure kwanza imiryango yacu yabatwa ngo imanze yihangane ibyo byose ubwo kene barimo kugira ngo bareke abana baje ku ishuri kuko n'ubundi kubagumiza muhira byo bituma bajya mu zindi ngeso mbi
rero se niyo ngabo induta muri Tanzania kubw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Leonce Niyongabo mu kiganiro rero cy'abarongo y'amasengero n'amadini mu Burundi cy'uyu munsi turagaruka ku ruhara rwabo mu kugwanya ugusega n'izindi ngeso zivuye kukura cy'abantu bakora nivyo twanatanguye kuganiraho kwa kabiri w'indwi ihera muri iki gice cya kabiri turaza rero kugaruka ku kibanza cy'abantu aho nikora bari mu basanzwe bari muri uyu mugwi wo gusega no mu zindi ingeso mbi ni mu gihe leta y'u Burundi herutse gufata ingingo yo kubasubiza ku mitumba itandukanye mu ntara iyo baje bava umunyamakuru wacu Ibujumbura Diane Ndonse atangura ikiganiro ciwe atwakirira abatumire muri studio Ibujumbura.
Ego Diane ni nahazwe murakoze gusubira kuduha mikro hano Ibujumbura ntangure ndamutsa abatwumviriza ndabibutsa kandi ko tuvuga ku gice kigira kabiri kubijanye n'uruhara rw'amasengero mu kugwanya ugusega n'izindi ngeso mbi zivuye ku kubura icy'abantu bakora aho abatumire b'uwo munsi bavuze ko ari kibazo kinini cyane gikwiriye kwicarigwa kandi kigatoregwa inyishu mu maguru masha. Uyu munsi rero tuvuga ku bijanye n'ikibanza cy'abantu aho nikora basanzwe bari muri uwo mugwi w'abasega kandi bakora n'ingeso mbi zijanye no kubura ico bakora. Nakire rero abatumire bo mu kiganiro cy'uyu munsi ntangurire kumunganizi w'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Terence Ntayiraja asanzwe kandi ari n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganje. Terence Ntayiraja ndabaye mwaramutse.
Ndaramukiyemesha makuru ndaramukiyemesha ko batwumviza bose.
Nakire kandi na Musenyeri Erast Bigirimana arongoye diocese ya Bujumbura isengero rya Anglican ndabaramukije kandi ndasuye kubakira muri kino kiganiro.
Ndabaramukije.
Nakire kandi na Oda Ndumwami arongoye ishyirahamwe Rukirisu gitaho bantaho nikora ariyo Fondation Tabita Action na mwebwe ndabaramukije kandi nongeye gusubira kubaha ikaze mu kiganiro.
Turabaramukije mwese.
Twatangurira ku waserukiye leta akaba umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu muri kino gihe abasega cyanke izindi ngeso mbi zivuye nyine kuko kubura icy'abantu bakora cyane ku zindi ngeso mbi zabo nyine bariko barirukanwa mu gisagara ndetse no mu ntara zo hagati mu gihugu mbega iyo muri ko murabarungika mbega baca bajahe mubashira he.
Murakoze cyane. Tumaze kutohoza neza abantu benshi wasanga bariko basegereza ngaha mu gisagara cya Bujumbura twasanze benshi atari abantu bari mu gisagara n'abantu bavuye ruguru bakaba ko baje kurondera ubuzi harimo abatagurose rero benshi bagaca bigumirino abarasanga ari harimo babakozi baza gukora mu nzu harimo n'abakobwa cyangwa abahungu bamugasanga kumbe barahuye n'ibya byo gutwara inda batifuza maze ugacusanga bamaze kuzijyana ntibatwirike kusubira iwabo bagashaka bibera muri ico gisagara bagisegereza batazi n'abavyaye kwa bana. Tumaze gutozera mu gisagara cha Bujumbura dusanga benshi barafise iyo bava iwabo kandi icyo bakora kitabuze niho haca habarusasuma rwabo hanyuma bamaze kwiganizwa hamwe dusanga bavunara bitandukanye icyo gihe babura matari barahamagawe umwe wese kwakira biwe baraduga ni wabo kugira ngo baje mu mihana yabo baje iwabo kugira baje ku mirongo abandi baje ku kivi ni miliyoni 200 ije bikorwa byabaye mwabonye.
Barashoboye kuronka aho bakigwa beshi barashoboye kumenya kandi iwabo mu mihani wabo.
Yego cyane abeshi hacha aba buramataje kugana ba mutanteri bakabaza imiryango bishe cyasanga barabaze abatari nako baramaze gushika iwabo ariko harimo nabashobora gutora kugira basubira garuke nyene ariko ahanini twovuga ko beshi atari bake muri abo bamaze gushika iwabo mu makomine. Ubu ariko mirimo nk'abandi ariko ntava kuyikwa kirahera kiracabandaye.
Musenyeri Eraste Bigirimana mwebwe murongo isengero rya Anglicane Diocese ya Bujumbura mufise n'amasengero ya Anglicane ari mu gihugu cyose mbega abo bantu basanzwe bari muri izo ntara uruhara rwanyu n'uruhe namwe kugira ngo mufashe be nabo bantu kuba mu mihana yabo no kugira icyo bishikanye ko mu buzima.
Abo bantu bantu nikora abo bantu usanga bari mu bisagara barahari kandi abo bava mu bakristo bacu benshi usanga ari abakristo mbere baja mu masengero cyanke babatirijwe ariko ugasanga bari mu mabarabara rero usanga uri mu ibarabara abafise igituma yahaje umuntu atohoje neza usanga hari imvo zitandukanye zatumye baba muri iryo barabara harabaza barondera akazi harabaza mu bisagara bakurikiye kumbure abagenzi cyanke incuti bariho turababona kandi kuri iki gikorwa leta irikirakora turagishyigikira ni igikorwa cyiza cy'uko abantu bosubira iwabo kandi bakajya kubikorwa ariko icyo twari ko turifuza nuko icyo gikorwa cyokorwa neza kigakorwa mu buryo bwiza hariho gufata neza abo bantu kumenya iyo bavuye ni byiza ariko kandi kumenya umwe wese icyamuzanye n'icyo ariko arakora mu gisagara bakakimenya hanyuma mu buryo bwo kubasubiza inyuma umwe wese bakamusubiza iwabo fatiye kuco bamubonye ko hanyuma hakabaho no gufasha kuko naho bo mukura ibujumbura bakamujyana nko mu Ruyigi ashobora gucyashyikira mu gisagara cya Ruyigi nyene ugasanga ahubwo ajyanye zange sombi ku bwacu rero twagira tuti hobaho gukora ibikorwa byiza ariko kandi habaye kubahirizaho agateka kazi na muntu wese mu gateka kiwe.
Ego yavuze neza yuko babashize mu minwe y'abarongo intara no mu makomine kandi yuko bazobigisha turi kumwe ngana Odando w'umwami avuga yuko bavugira abantu aho nikora kandi ishiramo ryabo baravuga yuko bashira imbere ibijyanye n'inyigisho mwebwe icyo gikorwa mwebwe mugifashamo gute iyo ntumbero leta yafashe.
Intumbero leta yafashe yuko abantu baje ku kivi ni intumbero nziza kandi turayishigikiye nkuko Musenyeri abivuze abantu aho nikora bari buryo bwinshi twe kuba bahaba hafi no kuganira nabo twarasanze haraba abaje kubera ko batagira icyefu ca ruguru nkuvuga batagira n'ababyeyi batagira iki ugasanga umwana abaye mu ibarabara hariho nabandi narababwiye baba bifise nk'abana bo mu kizungu ugasanga ari mu ntahanga ari karanwa urumogi amaze kuba umunyi wa rumogi tumufata nka ntawo nikora kuko nawe hari ikintu aba yatakaje mu mutwe. Hariho nabandi bakora ubumaraya kubera ko babuze uko babigenza hakaba nabandi bakora ubumaraya kubera nabo nyene ubona ko bifisi wabo abo bose baguma babarwa ntawo nikora kuko baba ariko baragendera mu bintu nuvuga bitari byiza icyo twe duhagarara ko cyane cyane
icyo mufasha cyane cyane n'umugerekezo mugambi
umugerekezo mugambi wa leta twe turiko turigisha abantu kuko muribuka ko kwa Mungu bintu heze twakoze conference murabona abantu tusohoye duhaye ama certificat harabaho nabantu bitanga baravuga ati tugiye kubaha imitahe bashobore nabo kubandanya ubuzima kandi twasiye no kugira iyo wa Mungu nyene gindi huriro ryabo bantu aho nikora nukuri bavuze ati twebwe twumva dusezeye burundu gusabiriza na kaga kabi
mbega babisezeye ni kuvuga bacha baja mu buzima ubuhe
bakeneye rero kibahagurutse ni kimwe twamye tuvuga muri abo bantu aho nikora rero hari abandi twasinze hari abandi bigwaruka nabo bariko baraheza amashuri nabo nyene bagaca kumarigara ku mabarabara kwera batagice bakora nabo nyene
tubahimakazoja muri uwo mugwa abantu aho nikora
baraje mu ngura ntawo nikora kuko aramara imyaka 5 ingahe ari mu ibarabara ataka intari karakora twe duhumiriza abantu kwiga entrepreneuria ibyo kwiyungunganya hanyuma mugabo tugasansibiriza abanyagihugu tukavuga tuti umuntu wese dusubire muri wa mutima w'urukundo umuntu ahagurutse uri hafi yiwe.
Musenyeri reka tubagarukanye ko kino kibazo mwebwe ikiganiro hanini gihagaze kuri mwebwe murongoye amasengero n'amadini abo bantu odari karavuga ko ari kubahagurutsa ni mu bahagurutsa gute
cyo twoterera ni inyigisho twashobora gushikiriza abo bagishoboye bagashobora kwingunganya bagakora ibikorwa byo bateza imbere ibyo bikorwa babironse bituma badasubira hajya kwibarabara bituma badasubira muri ibyo bibi ariko cyane cyane umwanya wabo bakawutanga mu bikorwa mu gukora kizobateza imbere kandi kizobatunga aho kuwuta mu bitagira ikimazi imwe twavuga kujya mu ngeso mbi n'ibindi ariko cyane cyane bagahamagarirwa kujya ku bikorwa byiza bibafasha
iwanyu mu ntara.
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Terence Nairaja ni umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu kandi akaba n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganji mwavuze yuko bantaho nikora abo bantu basega bari hirya no hino mu bisagara yuko mwabashikirije abajeje intwaro mu ntara zitandukanye ko bazobaha inyigisho zingene bakwiriye kuba yaba musenyeri yaba abarongo amashyirahamwe yita bantaho nikora bavuga ko ari kubigisha mbega uko kubigisha bamwe bose bakora ukubigisha kwabo canke n'igikorwa muri ko murakorera hamwe
Jesu bavuga yuko abatwarwe itari bantaho nikora badukiye gutandukanya ibintu kuko gusigura ntaho nikora tubanza kuvyumva kumwe umbuye ntaho nikora twebwe mu bushikiranganyi twumva impfuvyi zajya abana batagira ababyeyi nta mubyeyi n'umwe turumva abafakazi usanga no kuri ofisi imiryango mugabo atavuge tubishikanye ko turumva intabwa wasanga abagabo benshi bataye abagore bigiye mu mahanga bakamutana abana babiri batatu ugasanga bayeho mu buzima bugoye cyane naho bafite ako kazi ugasanga ari mu ngorane
kandi twe turavuga ibimuga urabyumva hanyuma kandi aho tuzajya tukumva icyo bita abana babiri za fadolari za fano na kompa iyo abana bajyaye bagatabwa ugasanga bakurira mu ibarabara barabaho bavugwa n'abamaraya bakabatanga aho bagaca bagenda abo biratandukanye twebwe abantu twarungise ruguru n'abo bantu bakomeye bafise amaguru n'amaboko bafise ubwenge bataye amakomine yabo n'amatongo iruguru ngo baje kurondera ubuzi bakomba kuba basimuye ubujumbura usanga ariko arasega ahetse uruyoya afise abana batatu canke bane basumbanyagira ngo amezi atanu ukavuga utewe n'uwo muntu we kubiri iki abana ibwo buzima n'ivyo bintu kandi akomeye abo bantu bose rero bakomeye abo bantu bigize abantu aho nikora kubona ndavuga ko atariwo kubera ubunebwe no kudashaka gukora nibo twarongise duhababura amatari nitwafashe kimbwa kitashoboye hari ibigo bibijejwe nitwafashe abo bitwa vulnerable ariko nafashwa n'abanaka oya dutandukanye ibi
ni kuvuga nk'abashoboye kugira icyo
bakora rero batacubaheza amaboko kandi bakomeye bakirwa baseka kandi bakomeye
bakinyigisha zo kuca ku kivi bahindura ingendo n'inyifato kuko barashoboye
mugabo bandi abo mufata abantu aho nikora bararekuriwe gusega no kuba mu rugo
nabe ndabarekuriwe aho dusaba rero ko hari abantu amashyirahamwe yishyira agize imigambi haravuga yuko ngo bafasha impfuvyi ibiki nibakora rero baje ku kivi hanyuma leta ibashigikire hanyuma kandi n'abandi bagira neza abandi bafasha mu Burundi badufashe nk'izo mpfuvyi z'abana batoyo kandi ibigo birahari arababikira cyangwa abandi z'amashyirahamwe atandukanye bazi kwicuba ibikorwa babikora abo nicyo gikorwa cyabo mu bisanzwe niko bimeze ariko tuvuga tuti afise n'iwabo mu gihe akomeye kugira ankadirema afise n'itongo bashobora kurima ko nabyo biza kurusha ni muri iyo ntumbero twabikoze
mbega bose baba bafise none amatongo n'ibyo bashika bakora mu
rugo yuko barungikwa haraba amatohoza umwe wese yavuga iyo aje afise urangamuntu nico gituma ntiwiyadukiza ngo baramatari umucango zo gutora abantu bawe atavyazi
ariko hari
bakoranye n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura bo nyine baravuga ati jemba ngaha baye abantu bose twaduganye nta gitumbuka cabaye
ego ariko
kuvuga rero yarungikwa ahantu we nyene yavuze ko ari wabo
ashaka kuvuga ko ari wabo ariko hari ngorane zitandukanye zageze araba mu gihugu nk'intambara bamwe bakaba barahunze bakavukira hano mu gisagara ku bw'imvu zitandukanye z'ubukene no kutagira mamuko sinzi ko bavuga mamuko
washa umunyagisagara urumva uwo yavukiye Bujumbura n'umunyabujumbura amunyo rero umukuru w'igisagara bacha bigingenye bagira akadema yabo nawe arongo y'intara nk'abandi
nashaka kuvuga nk'uwo aba yarasubijwe mu ntara mugabo ugasanga nta tongo iwabo afise
ivyo navyo
rafashe waba araritwaye canke harabazi
naho rero ca dusaba abajeje intwaro inzego zose gufasha abo bantu barenganije biriga naho nyine ico gikorwa bashaka gusanga nk'abana mu miryango baromowe na base wabo bakamwomera bakigabira amatongo naho iyo tugomba kumututongwa uwo mwana kugira arenganwe kandi intwaro ibigiyemo birashoboka
ariko nagira ntunganire gatonyi kubyo twari ko turavuga mu bijanye ntawe nikora nka twege nkishira hamwe turahagaze cyane kugwaruka ugwaruka rufise ubwenge rufise namaboko ariko ubwo gwaruka rudashobora kunka kazi bose niba leta cyangwa imashyira y'amatoshobora kuba akazi ariko ubwo gwaruka jewe ndiko ndavyumvira ndabona ko atagikozwe kugira ngo ubwo gwaruka bije kubikogwa ndabona umenga ngorane baba ubwo gwize baba ubwo rutize baba abo twisaba no mwibarabara ndumva umengo hari cyokogwa kugira ngo abo bantu baje ku kivi ndatanga nk'akarorero iyo kuramo igisha nk'ibyo bya antreprenariat aravyiga ukabona ko yabimenye mugabe igisigaye umuntu wese amakenera umuntu amfata kwa kakamuduza. Vila sabarero ngu habe ho
amudugi shiniki isho
shiniki isho zivaza atanzwe. Arakene nimbaru wa mutahe mutoni, nimbaru goburijo vgo kuexplati jotongo jiwe changwe gogoro zigi. Kugira ngwaroni kini kishwara kumuha gurusa mruo mungami wiwe. Kuku migame wawa ifisi. Mungabu kabona harikini wabuze chotuma waha guruka.
Ego nakatufuwe msanyeri na wicha ivogako.
Nagirangiricho nongera kukuri hivyo. Muri uyu mugambi uku bakura mu bisagara no shiramwo icyifuzo icyifuzo cyiwanje yuko abo bantu bo banza kumvirizwa n'abantu bakuze bari mu makondisiyo y'ukuba mu bisagara ariko hari ishabitumye rero kumvirizwa ndibaza yuko cyo bikintu cyiza cyane hanyuma icya kabiri abo bantu no kubereka urukundo iyo igikogwa ushaka gukorera umuntu ugashyira imbere urukundo nabo nyine aroroha mu mutima agatahura yuko uwo mugambi umufiseko ari mwiza kandi ari ku nyungu ziwe no kuneza yiwe ariko abonye ati n'intware yafashe ingingo yumva yuko umenga n'ukwirukanwa gusa mu gisagara birakwiye ariko icyo cyo coje imbere umuntu afite uburenganzira bwo gutembera mu gisagara bwo kujya hariya aruguru mu gihugu ariko kandi afise icyo ari karahakora tugatohoza abo bantu bakuriki hajya mu barabara hama tukagira tuti uyu reka tumufate gutya tumufashe gutya nimba ari kuduga akaduga nimba ari kumufashiriza nako ndiyumvira nti leta yoshobora kubikora igafashanya n'abajya bagejwe by'imibereho y'abantu abapsikologe kumbure bere n'amashengero kuko barya a urashobora gusanga naho yirirwa hajya kwibarabara ku munsi w'Imana haraho ajya gusengera naho yirirwa hajya kwibarabara hari ahantu yanditswe yabatiririjwe tukaja hamwe tukiga zavuga ku muntu umwe wese ariko turashobora gusanga tubashyizemo migwi nk'itatu hama inyishu zigatangwa dukurikije kumugwi kumugwi atagufatira mu kivunga
yego me umuntu yumvirije mufise ibintu biri mwese muhurirako kijanye n'inyigisho hamwe no kugira icyo bakora mwebwe mwaserukiye leta mwebwe tarance ntahiraja usenyera avuze yuko hakwiriye gushigwaho umugwi urwego rugizwe na leta nabo mashira hamwe hamwe nabo ndongo ya madini n'amasengero kugira ngo bige ku kibazo cy'umwe umwe kuburyo umwe wese adasubizwa yaje akomoka ku nguvu cyangwa akomereke mu mutima kugira ngo akomeze kumva ko igihugu kimukunda mwe muvuga ku ikivi
mboje we cyumvuga ko urabona ko abantu batandukanye bavuye hiya no hino no mukubikana nabiye ko dutandukanya abana bariya ariko nagira no ngere ngere ariko aratwumviriza ntibura uruhara sugwa leta sugwa amashanyarugwe no gwatwese n'ibijyango uti kubera iki ndabivuze gutyo birabaje hari imijyango itoteza abana kuko babuza ababyeyi umuntu ubwira nakiriye umuntu yagiye gusenga umwana wiwe ariko arakina n'abandi bana babanyi bamubeshera ngo abije amafaranga ibihumbi ngo 30 bashusha intambi baraturira ku itama no mu matwi amafoto nayabonye nakanura bahaye none mu mijyango turiko turakora gutyo uwo mwana abaye traumatize akajya mu ibarabara umuntu bintu bikagenda gute ica kabiri mwari muzi uko hariyo abantu ngaha bagore bakotesha abana bakuye mu mashuri mu za butere biro gusega bagira fesema Mujye rero kugira ngo mwese dufate izungingo hariho imvo nyinshi birababaje umuntu yari umuvyeyi yatweza guhanura umwana ko aguma kwishuri ahubwo mukurayo akagira umugwi w'abana benshi baza gusegeza mu gisagara bakaja kugira verisema ejo bakazosubirayo ishuri bagaheba waruzi ko biba mu ntumbero yatumye nizo bigo zifatwa abo bantu bakora bene nizo ugasanga si n'abantu bino niba abariye nakubwira abantu ngo baje kodera akazi bagashaka kugira akazi kabi ko guhonyora gateka k'abana aho kubahiriza aho naho nyine barakeneye bugere kuri dufashe cyangingo n'icyo cyose biri mu byabitumye biba kugira bitonganuke n'ibyo bavuze ndabishigikiye mu bisanzwe abo bantu bose ubwa mbere ho nyine hari abantu aho nikora
ngira nibyo
hariho abantu aho nikora ubwa mbere bavugumamwo n'ibi mwigisha batari ikimuga aje kitashobora gukora uvuze ugwaruka hari ico n'ikintu gihambaye ni nka bombe
eha bitaho
abana baheje fundamental ni beshi muri iyo ntumbero cyo gitwa matrix rubaka vya bigo by'imyuga kugira ngo tubigishe kwibeshaho mu buzima muri kazoza kandi nyine
nuko rero warakoze Diane Ndonse n'abatumire biwe tubaye tubarari ki gice ca gatatu kindi ca kino kiganiro muzoshora gukurikirana ku wa kabiri uza nironga ha rero dusozere ikiganiro cacu makoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bashkanye amajwi ahiwanyu Diane nahazwe mwari kumwe tuzosubire ejo nkaho twahereye mururanirwe mu banyi no mu byanyu.